urumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Maramutse Jeffrey, turahera kuyavugwa muri Sudani. Ibisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byarakuye abakozi ba za ambasade z'ibyo bihugu mu gihugu cya Sudani. Ibindi bihugu biriko biratwara abene gihugu bavyo mu bice bitandukanye mu gihe impande zihanganye zagwaniye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Uko gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta hamwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces kumaze iminsi umunani. Abantu amajana 420 baramaze kuhasiga ubuzima hamwe n'abandi amamiliyoni bugaraniwe mu mazu batagira icyo bifashisha mu kubaho kwa minsi yose. Mu gihe abantu bagerageza guhunga ako kaga k'intambara, ibihugu byatanguye kurungika indege no gukura bene gihugu bavyo muri Khartoum. Bamwe mu banyamahanga baramaze kuvugwa ko bakomerekeye muri zo ntureka. Ufaransa bwavuze ko indege yabwo yatwaye abantu hafi ijana barimwo intumwa zishyira mu gya Buraya nawo mu bindi bihugu, bakaba batwawe muri Djibouti. Ubudagi bwavuze ko indege yabwo nayo ya gisirikare yashitse i Khartoum kuraba bikurayo. Ubutaliyano buvuga ko bwatwaye abanyamahanga ejo ku munsi w'Imana. Ghana, Ubuhindi na Libya byo bivuga ko biriko birakora kugira bitahukane abenegihugu babyo. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko inteko zidasanzwe zazo zakoresheje za kajugujugu zikurayo abantu barenga ijana zibatwara mu kambi y'igisirikare ya Amerika iri muri Djibouti. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, Tedros Ghebreyesus, yavuze ko hari abantu benshi bafiriye mu mavuriro. Haruhande y'abashika amajana 420 bamaze gupfa, OMS ivuga ko abandi 307 bamaze gukomereka. Muri Afrika kandi ni muri Kenya, ibiziga 39 biramaze gutorwa kugeza ubu mu itongo ry'umupastori uwo yafashwe yagirizwa kubwira abamuyoboka biwe mu idini giwe kwisonzesha gushika bafuye. Umukuru w'igipolisi cyo muri komine ya Malindi aliwe John Kemboy yavuze ko hari ibindi bisa n'imva kuri iryo tongo ryo mu pastori yitwa Paul McKenzie zibwirizwa kwimbwa kugira zisakwe zirawe ko hari abantu bazihambwemo. Abamaze kumenyekana ko bafuye muri ubwo buryo bashika kuri 43 kuko abandi bane batowe mu ndwi iheze bafiriye kuri iryo sengero ryitwa Good News International Church. Igipolisi cyasabye sentare kucemerera kugumiza uwo Makenzi mu gihe amatohoza akibandanya. Umupastori yaramaze guhagarikwa inshuro zindi zibiri imbere yaho hamwe ni mu 2019 kandi ni mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Yarahagaritswe kandi no ku rupfu rw'abandi bana. Igipolisi kivuga ko izo dosiye zose zigitohozwa ko mu butungane. Abanyepolitike bakorera muri ako karere basaba ubutungane kutamurekura kugira iyo ngendo yo guhenda abanyagihugu ntiyandukire utundi turere vyegeranye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Kenya, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ejo ku munsi w'Imana ko leta yiwe itangura ibiganiro n'umuhari w'abaroberi w'abaoromo muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Buzoba bubaye ubwa mbere leta Ethiopia itangaza ku mugaragaro ivyo biganiro hamwe n'uwo muhari witwa Oromo Liberation Army canke Ola mufunyafunyo umaze imyaka ugwanya leta. Umuvugizi w'uwo muhari Oda Tarbi ntiyashotse aboneka kugira agire icyo avuze kuri ibyo byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Umuhari Ola wiyonkoye kundi witwa Oromo Liberation Front umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wagarutse mu gihugu inyuma yaho Abi Ahmed ashikiye ku butegetsi uharanira agateka k'ubwoko bw'aba Oromo kandi uvuga ko leta yabakumiriye umuhari Ola na leta bagirizanye ibitero bitari bike byakozwe mu ntara ya Oromia ya Ethiopia niyo ntara ifise abanyagihugu benshi kandi yafuyemo abasivile benshi muri ibyo bihe by'intambara Ethiopia yaciyemo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko igihugu cy'u Burusiya kiriko kirarondera abo cyise abagabo banyabo bo kwinjiza mu myimenyerezo ya gisirikare ngo bagware intambara ubwo Burusiya burimwo n'igihugu cya Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza. Yemeza kandi ko Burusiya bwasohoye amatangazo hamwe n'ivyapa ku mabarabara ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare. Bwaremeye umushahara, bwarabemereye umushahara mu gihe bazokwiyandikisha. Gusa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza bwemeza ko igitigiri Uburusiya bukeneye cy'abantu bashika 400,000 binjira mu gisirikare gishobora kutazoboneka. Intambara hagati y'ibyo bihugu nayo iracabandanya. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko ibisasu 5 byo mu bwoko bwa misile byaguye mu gisagara cya Kharkiv mu buseruko bw'icyo gihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bisamburamwe mu mazu.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri Y3 radio yacu VOA akadomo com naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @ VOA radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Ku nshuro ya mbere inzego z'ubutegetsi mu Burundi zaraye zemeje ko Alain Guillaume Bunyoni ari mu maboko yazo ko minsi iri imbere azisobanura ku byaregwa zitatangaje. Abahanga mu by'amategeko barabivuga iki?
Ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi.
Maitre Dieudonne bashirahishize n'impuguke mu by'amategeko. Tubafitiye n'amakuru y'imikino mu Rwanda no mu Burundi, ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere mu Burundi, aho umushinjacyaha mukuru wa Repubulika ejo ku cyumweru yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe muri icyo gihugu afunzwe n'inzego za polisi. Mu itangazo yasohoye Bwana Sylvestre Nyandwi ntiyavuze ingingo ku yindi ibyaha Bunyoni akekwaho, ariko yemeje ko bishingiye ku byavuye mu isakwa ryakozwe mu nzu ze. Yemeza ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo ashinjwa kugira ngo minsi iri imbere azagezwe imbere y'ubutabera. Eloge Wilikaneza arakomeza.
Ni urwego rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafashwe. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mungu, Sylvestre Nyandwi umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu umujenerali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari yinyegeje inyamuzi muri zone Mubone komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika aramenyesheje Abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga. Anyete Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yatwemereye ko iryo tangazo ari ry'ukuri. Ibyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira ngo azoca ashikirizwa umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika nawe aheze afata ingingo yisunze amategeko. Ni ku iryo tangazo rishimangira iryo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17 na 18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko. Mu itangazo ryiwe Sylvestre Nyandwi yasigura ko ku wa 17 polisi kimaze gusanga arenga yome bunyoni atari kumuhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ariho ibiro by'umushikiriza manza kizigenza wa Republika byakiye bisohora umutahe wo kumurondera mu ntara ya Rutana ijwi rya Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi wa Rongero yasatswe ata kintu na kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo emwe n'isanduku mutamenwa nta kintu na kimwe carimwo niko amasoroko yo mu gipolisi yabwiye ijwi rya Amerika kumutahe watohowe n'umushikiriza manza kizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko hoba hari ibivovya vy'amafaranga binyegejwe mu nzu za Generali Bunyoni harabibaza ko ashobora kwagirizwa canke akegekwa ko ivyaha birimwo amatungo adasiguritse ukunyonyora amatungo y'igihugu ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire ariko umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata cyo kurwanya ibiturire atashimye ko umwidondoro w'ibuja habona amenyesha ko navyo bishobora kuburwa baha igihe amashirahamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategetsi babanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu baravyiyamirije amatungo ya Bunyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga cyangwa yakuwemo bizogorana cyane kuvuga icyo bisunze bavuga ko afite amatungo adasiguritse nikavuga abantu batari bake bazi arenga yome Bunyoni cyangwa abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo ubiriko biramuba ko muri kino kiringo ariko akitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonne bashirahishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri munani z'abanyeshuri muri kaminuza yabwiye ijwi rya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri inyuma y'ikurikiranwa rya Bunyoni
yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ibyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye nk'uyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango ariko nta muntu yoca asya bwose ngo e mama ubusuma bugire butuzwe bwose Burundi bishobora kubamwo amayira abiri ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga n'ibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko birimo iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora ariko ikintu cyose kigira intango reka abarundi babitega amaso
kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije ko ibihano arenga yome Bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kujya mu mabanga mu kwa 6/2020 icyo gihugu cya Rutura cyamwatse uburenganzira bwo kujya ku butaka bwacyo Amerika yikeka Generali Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije bihohotera agateka akazi na muntu mu Burundi Amerika yamwankiye gusa kujya ku butaka bwayo ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushyikiriza urukiko mpuzamakungu urwo arirwo rwose kugira rumuburanishe ni kumwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo by'ubutungane mpuzamakungu yabwiye ijwi rya Amerika itangazo ry'umushyikiriza manza kizigenza wa Republika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujeje wateye akazi na muntu Hussein Dahash utangarije ko wagendeye Generali Bunyoni yahafungiwe gusa Sixte Binyinyi Muraba umukuru wa CNDH yabwiye ijwi rya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo atubwira ko inshingano z'umushyikiriza manza kizigenza n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'umushyikiriza manza kizigenza yirinze kubavuga mugana amasoko yuzuzanya y'ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gashoro k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicaro c'igendereza ry'u Burundi nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu umukuru wa CNDH niwe yaroye imuhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya niko amasoko yacu yatubwiye nkuko hari abatari barigeze bashimishwa n'uko yakwaba mucungera umutekano n'ubu hari ibihangange muri CNDD-FDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko Bunyoni acuranguzwa harashobora kumwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri iyi dosiye niko amasoko yacu yongera ko kwa 21 tariki Generali Bunyoni yafatiweko niho Colonel mu gipolisi Desire Uwamahoro atwara igisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yabyemereye ijwi rya Amerika yari yahagaritswe ku wa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni umushikiranganji ajejwe umutekano Martin Teresa yabwiye amenyesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mu biri we ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku idosiye y'iyo ntwazangabo iri mu minwe mushyikiriza manza akizigenza wa Republika yirinda kugira ikindi kintu kinini ayivuga ko yaronye Republika neza ijwi rya Amerika
muri Republika ya Demokarasi ya Congo manda ya mezi atandatu yahawe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC muri iki gihugu yarangiye itariki 19 z'uku kwezi mu gihugu benshi batavuga hari umwe ku butumwa izi ngabo zari zarahawe Jimmy Shukran bakomera aratubwira ibindi kuri inkuru
Ameza atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu Burasirazuba bwa Congo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Congo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za EAC zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwiza ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Baringene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu Burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu Burasirazuba. Ubungubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda, kandi EAC nayo ibirebera. Ku bwa Gentil Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze n'icyo ngabo za EAC zaraje gukora, tureba yuko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyahe n'ibyahe, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo, ntacyo tubona ko bakoreye abaturage. Ariko tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira tuye abaturage EAC yaraje kutumarira iki, kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo, ingabo zacu za Congo ntabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23.
Ku rundi ruhande, hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clema, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baranira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano, kuba hano hari Abarundi. Impamvu twabishima ho gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare, ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe, nubwo aba ari gato ariko baba banisanzura. Kuba ko tuba tubanye n'amayase tubiba bidushimishije cyane, kushoboka ko twakabanye n'aba bate teroriste n'amara mu partire deriyo.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubaje uko wabona iki kibazo.
La mission de l'EAC vient de prendre.
Manda ya EAC irimo kurangira nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye. Ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu Burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzira amahirwe twebwe n'abakongomani bose. Izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri, ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere ntacyo yamariye
abaturage.
Hagati aho hanyigwa makuru wa gatanu, hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC, ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Aho muri Congo kandi ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu mpera z'icyumweru dusoza ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda. Vedaste Ngabo nibyo atubwira.
Nyuma yo hafi namwe mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Lusenda mu Burasirazuba bwa Congo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse n'ashaje ari muri site ya Gatunguru ya mbere, iya kabiri, iya gatatu ndetse na site ya Lusenda. Zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira uzirara kuko umwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka w'2015 na 2017 amwe yarasenyutse andi nayo mashitingi aratubagurika mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byabuze.
Mfite umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze, inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbona aho ndyamye uri hanze nuko imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana batatu yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mwaka w'2017. Afite impungenge ko uburyo barara bavirwa bishobora guteza impanuka umuryango we.
Bure guye mu ijoro mpita ndara nicaye sisubira kuryama, ubuho amaze iminsi ibiri no kugwarangira ngo ariremwo ndara nicaye mvoma amazi imena hanze ngomeza mpagaraye imvura nanisa hizo shobora kungwako ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe mfise mu ngira.
Ilanzi Olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura.
Byagaragaye ko by'ukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batagira aho bakika umusaya rusha bituma hasere na senere bavuga yuko bagiye gusubiramwo amazu, tuvuga yuko ibice 80% bigiye gukogwa bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikika umusaya. Rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko biboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kuba ku masite na cyane cyane ku mazu asinzikaye niyazobanza kwanza gushirwa imbere kubashikira abandi.
Nubwo aseri isezeranyije impunzi ko igiye kuzubakira amazu zisanga yarikwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka.
Niby'ukuri ibyo twasaba hasi gasenera nidufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabe ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako. Hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba amakungu cyangwa ibyo bihugu bisanzwe bisaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barifije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati.
Didier Numbi Wanumbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri centre Jeune ndetse no mu centre d'accueil mu gihe hategerejwe yuko aseri itangira kubakiriza impunzi amazu. Inkambi ya Rusenge muri teritwari ya Fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga 2026. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu makuru y'imikino duhera mu Rwanda. Ikipe ya Kiyovu Sport ni iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere muri iki gihugu mu gihe hasigaye imikino 4 kuri buri kipe ngo ishampiyona irangire. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 24 wari warabaye ikirarane. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 6. Ikipe ya Marine FC yatsinze Rutsiro FC ibitego 2-1 kuri Stade Umuganda y'i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC ibitego 3-2 kuri Stade Huye Butare. Kuri Stade Golgota Nyagatare, ikipe ya Sunrise yatsinze Tensel FC ibitego 3-0. Kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya Police FC yatsinze APR FC ibitego 2-1. Kiyovu Sport yatsinze Gorilla FC ibitego 2-1 kuri Stade Muhanga. Iyi nsinzi ya Kiyovu Sport yatumye ikipe igarura icyizere cyo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona bishimangira amagambo umuyobozi wayo Juvenal Mvukehe yigeze gutangaza ubwo yavugaga ko azanyeganyeza umujyi wa Kigali.
Gukikiza umujyi byabayeho ni udushya twakoze muri rekiritema, haba abafana, haba abakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abandi makipe muri rusange. Kiyovu Sport niyo kipe yagaragaye cyane ku isoko kandi igaragara ku mayere makomeye akenewe. Ni ukuvuga ngo hari amaoperasiyo yagiye akorwa akomeye, nicyo twabaga twayagize mu ruhare. Ntabwo twavugwaga nk'abantu bari bananzi, ariko bakumva ko hari umuntu wakoze operasiyo. Twagiye turukirita amazina akomeye, amazina y'abasare.
Undi mukino wari uteganyijwe kwa gatandatu ni uwahuje ikipe ya Rwamagana City na Rayon Sport kuri Stade y'Ingoma. Uyu mukino wasubitswe utarangiye kubera imvura, wimurirwa ku cyumweru. Icyo gihe aya makipe yombi yaranganyaga igitego 1-1. Ejo ku cyumweru habaye imikino 3. Kuri Stade y'Ubugesera, ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gasogi United igitego 1-1. Musa Musanze FC inganya na AS Kigali ubusa ku busa ku stade Ubworoherane Musanze. Umukino wari wararanye hagati ya Rwamagana City na Rayon Sport warasubukuwe urangira Rayon Sport itsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe. Kugeza ubu nyuma y'imikino 26 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere mu Rwanda, ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 56 ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite 53, iya gatatu ni Rayon Sport ifite amanota 52, Police FC iza ku mwanya wa kane n'amanota 45, ikipe ya AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 43, iya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 39, Mukura Victory Sport ifite 37 ikaba ari ya karindwi. Ku mwanya wa munani turahasanga Etincelles FC nayo ifite amanota 37, Gorilla FC ifite 35 ikaba ari ya 9, ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 38, Bugesera FC izari ya 11 n'amanota 29, ikipe ya 12 ni Sunrise ifite 28, Rwamagana City ni ya 13 n'amanota 26, ya 14 ni Marine FC n'amanota 25, Rutsiro FC ni ya 15 n'amanota 21, ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda bitego 29. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Urakoze Jean Claude Munyandinda, makuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi, twateguriwe na Desire Hatungimana.
Umugwi wa Tigers niwe mugwi umwe rudende wo mu ntara hagati warose uburenganzira bwo kwinjira ku ntambwe ya kabiri mu higanwa ry'Uburundi bwose muri basketball. Muri uwo mugwi babona ko byose bigishoboka kuko no kugera kuri iyo ntambwe nta gihamana cyabayemwo. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza uwo mugwi n'umwe mu bamenyereza babunyoye mu Burundi, amenyesha mu kamwemwe ntangere ico bakesha ico kibanza barimwo.
Kibikesha abarongoye umugwi wa Tigers kubona ko bashizemo ingufu nyinshi kurondera abakinnyi bamwe mu batandukanye na kuri no kwitanga kugira ikipe ikine, bavuga ko muri rusange n'ico tubikesha n'abakinnyi kuja hamwe bakumva icyo bashaka n'intumbero.
Mu ndinganizo nshasha y'iganwa ry'Uburundi muri basketball, uko imigwi irenze intambwe ibirekuriwe kongeramwo abakinnyi kugira ikomeze. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko muri Tigers bagiye kwikomeza kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gutwara igikombe. Amenyesha ko bagiye kurondera abakinnyi babiri b'abapivo.
Twaragerageje kushyana n'abarongo uyu mugwi bariko bari sana barabiko tukoraho abakinnyi uko tubifuza n'abari abakinnyi baba batoroshe kuronka. Yego umuntu ariko aragwanagwana uvyerekeye uburyo naho twarishaye tubagane n'abarongo uyu mugwi bariko barashyiramo ingufu nyinshi barabe niba byoroshe nyine, ariko barashyiramo ingufu nyinshi cyane barabe ko abakinnyi boneka bamva ko bisaba uburyo bisaba ko bahemba bagira ikintu ibindi n'undi duturusha dutandukanye. Bavuga ko muri rusange n'ibyo turiko turajyamo ariko nawe bakinnyi dushobora kongeramo babiri batarenze babiri.
Iyindi migwi yarose uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa n'Urunani, Jimkana, New Star, Lemesha, Lesipo, Dinamo na Kern. Iyo migwi uko ari munani izohura, hasigare ine nayo yongere ihure mu nkino za playoff. Kushika habonetse umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'Uburundi rirangire, Umamuru yatsinze Interstar bitindo 5 ku busa yiyongera amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke wogaba ariko kuko Flambeau du Centre bagwanira icyo gikombe nawe nyene yaratsinze Magara Young Boys bitindo 4-1. Umamuru isumbya muri kino gihe Flambeau du Centre inota 1. Izo nkino zine zisigaye nizo zizerekana uzotahukana igikombe cy'uno mwaka mu Burundi gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zababaye abambere iwabo. Mu zindi nkino zabaye, Kayanza United yatsinze Olympic Star ibitsindo 2-0, Rukinzo itsinda Aigle Noir 1-0, Atletico New Oil yatsinze Bujumbura City ibitsindo 3-2, na Burundi Sport Dynamic yatsinze Musongati 3-2 nyene. Vitaro yanganije na Top Junior ubusa ku bundi, Messager Ngozi nayo inganya na Tigre Noir igitsindo 1-0. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kimwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.